Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika. Uganda mu karere ka Kisoro no micungararo yaho muratwumva atankomanzi. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Ninahazwe muri studio ya 12 y'ijwi rya Amerika. Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ivuga ko urubanza yaciye ku kiringo cha gatatu canya kwigendera President Pierre Nkurunziza w'u Burundi rusanzwe.
Nurubanza hizindi manza. Ruja nago nurubanza kwache wena senare. Kwache zeku kima zo zichika. Nukora kwa muri politiki. Abeshi wa ivuga na hanuko bafise. Nibagana kopi.
Uyu ni Nestor Kayobera no mukuru wa sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Abari baritwaye bakagira na kopi y'urwo rubanza bo bemeza ko intahe yashizaho yari ibwirije gushira, gucyo bakavuga ko batsinze bikomeye. Mu gisagara cha Goma kiri muri Kivu ya ruguru hiriwe imyerekano yiyamiriza ingabo za ONU. Muri Guinea Musa Dadis Camara yigeze kuba umukuru w'igihugu yitavye sentare muri dosiye y'ivyaha by'ubwicanyi yagirizwa. Muri Kamerun abakozi bajejwe amagara y'abantu mu bitaro bavuga ko babangamiwe n'abasirikare kimwe n'abarwanyi barondera kwiyonkora kuri ico gihugu. Ayo makuru ari mu yo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu kwidonido kandi musangwe isikaze ku ijwi rya Amerika. Reka tugurire ku mugabane wa Afrika muri Guinea aho Musa Dadis Camara yigeze kuba umukuru w'igihugu cha Guinea yitavye sentare akurikiranwa ko uruhara yoba yaragize mu bwicanyi bwo mu kwezi kw'icenda ko mwaka w'2009. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi tubandaniriza ino nkuru.
Kapitaine Musa Dadis Camara yakoze coup d'etat mu kwezi kwa 12/2008. Yanze kuva ku butegetsi noneho abaturage bajya mu mihanda kumwamagana. Ku itariki ya 28 y'ukwacyenda 2009 bakoranye ari 1000 muri stade nkuru ya Conakry umurwa mukuru w'igihugu. Abasirikare ba kapitaine Musa Dadis Camara barabagose bafunga imiryango yose barabarasa bicamo 156. Bafashe ku ngufu abagore n'abakobwa barenga 100 abandi bantu 1000 barakomeretse. Abandi amagana n'amagana batawe muri yombi bakorerwa iyicarubozo aho bari bafungiye bamwe na bamwe hatazwi. Umuryango w'abibumbye wabikozeho anketi wanzura wemeza ko ari ibyaha byibasiye inyoko muntu. Kapitaine Musa Dadis Camara afite imyaka 58 y'amavuko yavuye ku butegetsi ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 2010. Aba mu buhungiro muri Burkina Faso ariko yagarutse Conakry ejo bundi kuwa gatandatu nijoro kugira ngo yitabe urukiko. Areganwa n'abandi bantu 10 bose bari kumwe nawe ku butegetsi mu rubanza rumwe ruzafungura mu mizi yarwo ejo kuwa gatatu ku itariki y'isabukuru y'ubwicanyi bwo mu 2009.
Thomas Vyugo rubanza tuzobigaruka ko ejo rero aho ubukera tuje ubu naho muri Kenya avugwa urupfu rwa Paul Gicheru yatowe yapfuye imuhiriwe uyo mushingwa manza yari yaragiriwe n'ivyaha vyo gutanga igiturire muravyibuka no gutera ubwoba ivyabona mu rubanza president mushasha wa Kenya yigeze kugira muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha ibindi kwinonguru na mgenzi wacu Oriane Itangishaka.
Uwo mugabo Paul Gicheru yari yaburanye mu ntago z'uno mwaka avuga ko atacana kimwe yemera mu birego 8 byose yagirizwa. Ivyo ni bijanye no kuba yarashatse kuburabuza ivyabona vyagiriza ivyaha William Ruto muri yo sentare. William Ruto yagirizwa kuba yaragize uruhara mu bwicanyi bwabaye inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2007 muri Kenya aho abantu barenga 1000 bahasize ubuzima. Ivyaha Ruto n'abandi harimwo n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta bari baragirijwe byahavuye bifutwa inyuma yaho hasotse amakuru yuko ivyabona vyaburabujwe. Ico gihe Ruto yarahakanye ivyaha byose yagirizwa. Icegeranyo cavuye mu matohoza y'igipolisi cyakozwe n'itororokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP kivuga ko umuryango w'uyu mugabo Gicheru w'imyaka 50 wamusanze imuhiri we ku mugoroba weje ku munsi wa mbere yasandavye. Bamusanze agaramye hasi yambaye neza atamate cyangwa amaraso amuriko cyangwa igikomere na kimwe. Icyo cegeranyo cy'igipolisi kivuga kandi ko yari asanzwe agendana ingwara y'igisukari n'umuvuduko w'amaraso.
Thomas Kamirindi agarutse kutubwira ivy'abanyagihugu bo muri Iran babandanya imyirekano batitayeho ingufu z'umurengera z'inzego z'umutekano.
Imyigaragambyo imaze iminsi 10 yose idahagarara kubera urupfu rw'umwari Mahsa Amini w'imyaka 22 y'amavuko waguye mu maboko ya polisi. Uyu munsi yakomereje nanone mu miji irenga ijana irimo ikomeye nk'umurwa mukuru Teherani n'indi nka Tabriz na Qom. Leta ivuga ko abantu 41 byibura barimo nabo mu nzego z'umutekano aribo bamaze gupfira muri iyi myigaragambyo kuva itangiye, ariko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo yemeza ko abapfa ari benshi cyane kurushaho, itangaza ko barenga 140 kugeza ubu n'abandi barenga 5000 barimo abari n'abategarugori 100 bamaze gutabwa muri yombi. Inkiko zashyizeho ingereko zihariye zo kuburanisha abo bose leta yita ko bateza imvururu n'imyivumbagatanyo.
Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho ijyanino ku isi. Dusure ku mugabane wa Afrika, neza na neza muri Kamerune, abakozi bajejwe amagara y'abantu mu bitaro bavuga ko babangamiwe cyane n'abasirikare kimwe n'abagwanyi barondera kwiyonkora kuri ico gihugu. Idonido na mgenzi wacu Oriane itangishaka.
Abagwanyi barondera kwiyonkora ku gihugu muri Kamerune banyuruje abakozi b'ibitaro 5 mu kigwati c'uburengero ahitwa Kumbo. Abakozi b'ibitaro bavuga ko bageramiwe n'impande zompi. Umugwi w'abagwanyi ba Bui Unity Warriors uremanga ko wanyuruje abakozi 5 bakorera mu bitaro bya Banso Hospital Baptist BBH ku munsi wa Mungu. Bui ni intara irimo ibiro bya leta mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya Cameroon. Ku masanamu ya video ari ku mbuga ngurukana bumenyi harimo na WhatsApp na Facebook, aho abagwanyi bashaka kwiyonkora bavuga ko bariko barihora igisirikare cishe umwe mu bagwanyi babo kikongera kigafata abandi 3 kibakuye muri ivyo bitaro. Mu rwandiko rwasohotse ejo ku munsi wa mbere, ivyo bitaro birabeshuza amakuru yuko abakozi babo bagiye guhagarika akazi. Ubuyobozi bw'ivyo bitaro buvuga ko bagiye kubandanya akazi kabo ko gukingira ubuzima bw'abantu naho bari kubakorera mu bihe bitoroshe.
Reka dusimire bagenzi bacu Oriana itangishaka na Thomas Kamirindi ni buno munsi bari baduteguriye bongera badushikiriza amakuru agezeho ijya nino ku isi. Ijwi ry'Amerika mandanya kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kuri za FM zitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari Higoma, muratwumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu kome mukanya na makuru ya karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu gisagara ca Goma kiri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Republika Demokarasi ya Kongo, ahiriwe uno munsi imyerekano yo kwiyamiriza ingabo z'umuryango w'abibumbye zarungitswe kubungabunga amahoro muri ico gihugu. Ni imyerekano yateguwe n'amashirahamwe ya societe civile ikaba yinjiye uno munsi ku munsi wa kabiri. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana n'umenyesha makuru wacu ari ku rubuga Igoma, Ali Darius Asanka, amubaza uko ibintu byiriwe byifashe uno munsi ku mugoroba.
Ibintu bimaze kwifata neza, twabonye uko mu kigoroba amasoko, amaduka zimwe zimwe zatangiye gufungura na yandi makazi. Ariko mu gitondo amashuri ntabwo yigeze aba, mu munsi wose amaduka yarafunze byose na akazi kari kaba gusa munsi cy'ukwezi kwa kabiri. Ariko kutangira ikigoroba cyose akazi kari gukorwa, ubu abantu bakora nijoro nk'amakabare, amabutike n'ibindi byafunguye imiryango muri aka kanya ko kugana.
Hanyuma se iyo myigaragambyo yateguwe na bande barashaka iki?
Iyo myigaragambyo yateguwe na societe civile hamwe n'amashyirahamwe y'abasore barwanira impinduka nka Lucha Amuka Kongo, MNC n'ayandi mashyirahamwe yasabaga mbese ibintu bitatu. Icya mbere nuko Monisco iva mu gihugu cya Kongo igataha, kuko baravuga ko akazi kayizanyano Monisco amaze imyaka irenga 20 nta kintu yari yakora, nta n'uruhare na rumwe yari yagira mu kuzana amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Icya kabiri basabaga ko bahagarika ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iya Ituri, kuko kuva abasirikare bagera muri izo ntara zombi nta n'amahoro yari yagaruka, ahubwo abantu bakomeje kwishwa kurenza umubare wabaye imbere y'uko bagera muri izo ntara ebyiri. Icya gatatu basabaga bavuganye na guverinoma ingabo z'igihugu zigakora uko zishoboye kose zikavana inyeshyamba za M23 mu mudugudu wa Bunagana uri muri teritwari ya Rutshuru. Mishomba nyine bamaze iminsi irenga bahabaye, kandi ingabo z'igihugu ntacyo ziri gukora. Bakaba basaba yuko bahaye izo ngabo umwanya mutoya bagira uko bashoboye kose bavane izo nyeshyamba za M23 aho nyine mu mudugudu wa Bunagana. Nibyo mbese ibintu bitatu byatumye basaba yuko iyo myigaragambyo iba muri iyi minsi ibiri hano mu mujyi wa Goma.
Iyo ni imyigaragambyo y'iminsi ibiri, hari imyigaragambyo yabaye ubushize yabanjirije iyi, aho twabonye ko habayeho kwibasira ibikorwa bya Loni, amaduka arasahurwa. Muri iyi minsi ibiri bwo byari byifashe gute?
Muri iyi minsi nta kintu cyasahuwe, ahubwo abajene urubyiruko rwashakaga gushyira amabuye mu muhanda, polisi ikababuza irasa amasasu hejuru. Uko byabaye mbere ntabwo ari uko byabaye muri iyi minsi ibiri, ntabwo basahuye. Ariko hari abantu batatu twumvishe ko bakomeretse iri haruguru Ibuene, mbese n'ahantu hatuye ni muri karitsiye Majengo hano mu mujyi wa Goma, atuyeho abasore b'ibihangange babahamagara ba mayimayi bahora barwana buri munsi n'abapolisi, niho akomeretse mbese abantu batatu, ariko nta n'umwe ugeze apfa. Ntabwo basahuye ibintu nk'ibyo byabaye ubushize, ntabwo byose kuba muri iyi minsi ibiri.
Aliya Sanka, waruvuze ko abo bigaragambya basaba ko ibintu bitatu bifatirwa cyangwa se bikemurwa, harimo kwirukana ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, harimo gukuraho abategetsi ba gisirikare bayobora intara za Kivu ya ruguru ndetse na Ituri, ndetse nuko ingabo z'igihugu zakwigarurira umujyi wa Bunagana. Hari ibisubizo bahawe?
Kugeza ubu nta gisubizo cyari cyaboneka, ariko icyo bari kwishimira abo basore nyine ni uko bamaze kubona igice cy'igisubizo mu buryo bavanyeho kudatembera nijoro hano mu mujyi wa Goma. Cyari ikindi kibazo cy'umutekano abayobozi abayobozi b'abasirikare bashyizeho, ariko bamaze kuva icyemezo umwanzuro wo kuvuga ngo abantu niho bigeze saa mbiri za nijoro ntihagire umuntu wongera gutembera, mbese abantu bose bagume mu ngo zabo. Icyo cyemezo cyangwa uwo mwanzuro bawuvanyeho, ibyo bikaba aribyo abo basore bishimira, bakavuga ko batangiye kubona wenda ko mu minsi iri imbere cyangwa mu kanya gato tubone ibisubizo birenze ibyo ngibyo. Kuko igihe habaga iyo kuvurefe mbese uko kubuza abantu kugenda nijoro, abapolisi abasirikare bararegwaga ngo bari kwambura abantu ibintu wenda bakica bikongeraho ku mutekano muke. Ibyo bikaba byashimishije abo basore, bakaba bagize yuko babone bari bubone ibindi bisubizo birenze ibyo ngibyo mu minsi iri kuza imbere.
Ali Darius Yasanka, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndagushimiye cyane.
Nanjye ndabashimiye.
Edi Gwema na Ali Asanka Dayus barakoze. Tukivuga ku vya Congo, umutwe wa politike w'abanyekongo witwa Dynamique Progressiste Revolutionnaire witwaye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha iri lahe mu Hollande, usaba ko president w'u Rwanda Paul Kagame akurikiranwa ko ivyaha binyuranye birimwo ivy'intambara n'iboboza igufa rya kiremwa muntu. Ino nkuru tuza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Tumire amate gato hamaduce kutuja ku vy'u Burundi. Umukuru wa Sentare y'Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko Nestor Kayobera havuga ko urubanza yo Sentare yaciye ikemeza ko ikiringo cha gatatu ari naco canyuma canya kwigendera President Pierre Nkurunziza w'u Burundi caho nyanze amategeko rusanzwe ababuranye bo bafata ingingo yo Sentare nk'insinzi y'urugamba rwabo muravyumva mu nkuru toza mugenzi wacu Eloge wirika neza ari Nairobi muri Kenya.
Kuri uyu wa mbere umukuru wa Sentare y'Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yiriwe mu biganiro n'abacamanza hamwe n'abakozi bakuru bakuru bo mu bushikanganji bujejwe ubutungane mu Burundi n'umukuru wa Sentare ntayinyuzwa urukiko rukuru mu gihugu yari yatumiwe. Umurundi Nestor Kayobera yariko abasobanurira imikorere y'iyo Sentare yo mu karere ibisabwa kugira ngo abantu ugiti cyabo amashyirahamwe canke amaleta yiture no mu bihe runaka bayitura. Ahejeje inama ku mugoroba yahaye ikiganiro amenyesha makuru bake bari batumiwe. Yagarutse ku rubanza rwaciwe n'iyo Sentare mu kwa 11 umwaka uheze rwerekeye ikiringo cya nyuma cya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza carangiye mu 2020 nyuma y'imyaka 5 atavuga rumwe n'ubutegetsi bamwagiriza guhonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Umukuru wa Sentare y'Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko amenyesha ko ari urubanza nk'izindi gusababazwa nuko hari abarukoresha mu nyungu za politiki.
Ni urubanza nk'izindi manza rujya nago n'urubanza rwaciwe na Sentare rwashize kuko imanza zose zicika hanyuma rukora akoresha muri politiki ugurubanza muvuga rwashitse kuko imanza zose zishika hanyuma benshi bayivuga nta nubwo bafise ntibagira na kopi abarukeneye burutura kuri site ya Sentare. N'urubanza rwacitse muri Sentare ngaha rwaciwe ngaha ari Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kwa 11 2021 rucirwa muri audience publique muri Sentare nayuzwa. N'urubanza rwacitse kuko imanza zose zishika sinoza kuvuga rero kubijyanye n'urubanza rumwe
ariko kuko umunyamategeko Dieudonné Bashirahishize yari mu baroye kuburana mu rwego rw'amashyirahamwe yahanye agateka kazi na muntu yo mu karere mu 2015 asaba urukiko kuraba ko amategeko ya Sena y'u Burundi yubahirijwe igihe nyakwigendera President Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo. Uru rubanza ntirusanzwe na gato.
Sentare ntiyadukundiye kuco guhagarika amatora ariko muri make iyo Sentare yemeje yuko muri 2015 umugambi uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu utembagaza amategeko yose y'igihugu nayo mu karere igihugu cagirako. Ugo rubanza ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko bagahagararira ibwirizwa nshingiro bagahagararira amasezerano ya Arusha bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa bakaba ariko bambugwa ivyabo bitwa yuko ari inkorabara kandi inkorabara arabatubahirije amategeko arabataye igihugu mu manga. N'ingingo rero ihambaye gose yerekana yuko ikinyoma kimara umunsi kitamara umwaka.
Bwana Kayobera twara Sentare ya Yase yahamagarira ibisata bitandukanye by'ibihugu bigize uwo muryango na cyane cyane u Burundi kubahiriza amategeko yawo kugira ntihaze habe ingaruka zimwo kuriha ihadabu rinini muri kazoza.
Uyu mwaka umujyango wa Afrika y'Ubuseruko urongowe n'u Burundi inama y'abakuru b'ibihugu irengwa yanishi bayo mukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva hejuru gara hasi numva yuko rero umujyango urongowe n'u Burundi nibiza yuko rero nkaje nk'u Burundi ndogwe yo Sentare dufite imanza ko turwaca z'ibindi bihugu byose ari byiza yuko barongoye ubushikaranganje n'abarongoye ubucamanza tubigisha ibyo tubigira by'amategeko ndese saba bonyene ejo twarabonanye n'umushikaranganje wa mbere turamubwira ko Sentare ikora twaranabonanye n'umushikaranganje w'ubutungane ndese twaranabonanye n'umushikaranganje w'ubudandaji twabwira yuko amategeko bakora ari byiza ko bakora amategeko ajanye n'umujyango haba mu gucimana zabo baize amategeko no mu gufunga abantu bamye yuko abantu badasinziriye ejo birashobora kwegera leta ugasanga leta iragiye kubana imanza bivanye n'inyifato zimwe zimwe zinze uzigihugu.
Ikindi kiringo cyanya kwigendera President Pierre Nkurunziza cyateye imari mu 2015 agasezera izi atakirangije mu 2020 ariko hamaze gutunganya amatora y'uzo musubirira cyatumye abarundi bashika 1500 bahungira mu karere hafi gice cyabo kiramaze guhunguka nkuko byemezwa na ACR igisata cya ONU cyita impunzi. ONU yatangaje ko abantu barenga 1,200 bishwe mu mvururu zakurikiye n'amashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu yemeza ko abarenga 1,000 baburiwe irengero. Ibihano byose byari byafatiwe leta y'u Burundi kubera icyo kiringo n'indya neza ikomotseko byarafuswe kuva Perezida Mushasha Evariste Ndayishimiye yaroye mu mabanga gihuti mu kwa gatandatu 2020 inyuma y'uwo yasubiriye yita sogokuru w'Abarundi. Ariko bamwe mu bategetsi barimo uwo mushikanganji wa mbere Mushasha Gervain de la Kobucha bacafatiwe ibihano n'umuryango wa Buraya kugeza mu kwezi kuza bigashobora kongerwa ikindi kiringo cy'umwaka. muntumbero yo kurinda cyane cyane ibisata by'ubutungane by'ibihugu bigize umuryango wa yasekurwa mu makosha. Umukuru wa sentare y'uwo muryango amaze igihe yagendera abiyamutwa kugira bahanahana ibyiyumviro ku mategeko wa bugenga n'agenga yo sentare. Amaze guhura naho mu bihugu by'u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Sudani y'Epfo n'u Burundi aturukamwo. Eroje urika neza ijuri Amerika.
Hello jereka duce tuba ndaniza makartia amwe amwe muri zone Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura hamaze imezi havugwa ubukene bw'amazi meza. Inkuru ya Amerika teguye ice kwa kunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi turayisomegwa na mugenzi wacu Thierry Vandayishimiye akorera Kigali mu Rwanda.
Amakariti ya Kenya maji cyane ni Kajiji, Kenga, Busoro na Musama. Bamwe mu banyagihugu bo muri karitsiye ya Kajiji bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko mu mezi atatu aheze boba barose amazi misitarenga ibiri. Iyo bonetse bavuga ko bayaronka kuva isaha indwi z'ijoro gushika isaha cumi za gatondo. Abavuma ku mabombo rusange nko muri Kenga na Busoro bati kubyuka ayo masaha si coroshe.
Kibi kibazo cyane nk'abana hari gihe bavyurana na saa cyenda bigomba guca bakaja kuyarondera kuri brigade. Kenshi hari gihe aza hepfo akaza kandi yaje kuba kuyasahurana
kuko ntushobora kurekura abana mu ijoro ari bonyene ngo bijyane ntigikunda tegerezwa kuvyukana nabo mukaca mugenda.
Igihe ayo mazi meza adashoboye kuboneka no mu ijoro bavuga ko baca bayagura amafaranga ibidi imwe ya maritiro 20 ikagugwa amafaranga ari hagati ya 70,000 n'igihumbi. Nkaya caba yo kunywa gusa ayo guteka canke yo gukoresha isuku mu bindi bikorwa bitandukanye dukanye bikora kuri uzikizingwe mu kiyaga Tanganyika n'utundi tuzi twose bubutse ko nka yaraho bita mu mugoyi. Ariko ayo nayo isoko ryacu ritubwira ko uyarabye ubona ko ari mabi atarakwiye gukoreshwa n'abantu kukaba nkako uyu mukenyezi umwe mu bayavoma atwiganira ububi bwayo.
Ayo mazi yo mu mugoyi kenshi nka jewe y'abana bayavomye hari gihe dusanga hari mu tuyoka dutukura. Ariko ikibazo rero twe tuca tugira nk'ingo n'imiryango n'uruvyaro rwa ugacu usanga ingaruka rero ni nyinshi abana bayiko bagwara inzoka abana bayiko bacibwamo.
Ibintu biruko mu gihe muri karitsiye nshasha ya Nyabugete iri muri zone Ruziba ihanura ubibe na Kanyosha iboneka kwibamwe abantu bisununuye mu by'ubutunzi bo bico kibazo c'amazi atacu bafise. Cyo kimwe kandi n'igice ca Kanyosha co hepfo uteruja ku kiyaga Tanganyika uko ibintu bisanzwe bitunganywa n'ishirahamwe Regide zo igihe amazi ari make amakaritsiye arakurakuranwa kuronka. Umwe mu bafundi amazi bakorera mu mihana yo muri ayo makaritsiye akenya amazi yikeka ko hashobora kuba harimo amanyanga hakugwa n'abakozi bishamwe Regidezo hamwe na bamwe mu banyagihugu bikorera utwabo.
Igice co ngaha ntidushobora kuronka amazi baba bayugaye bakaca bahereza kote yo hepfo kubera ariyo irimo amastasiyo birwa barozi imiduga kuko hari inkuru no kwemeza sivuga yuko hoba hariho urudandazwa ruhishijwe kuba ruri koruba hagati yabo bantu hagati y'uwa delistage. Tugiye ku ijambo ryanye cyubahiro mukuru w'igihugu aravuga ati abarundi twese kugira tuge mu iterambere ringana nuko dutegezwa gusabikanya bike igihugu imana yagihezagije.
Umuyobozi mukuru wa Regidezo Jean Albert Manigomba mu makuru yatanze kuri amwe mu maradiyo y'i Bujumbura mu kwezi kw'indwi asigura ko bakora ibishoboka kugira ngo bagwanye izo ngorane zo kubura amazi ariko ko hambavu y'ibikoresho bikunda kugira isanganya iciriza ryunyura ubukene bw'amazi.
Hariho isoko iva muri Tambu niyo abenegihugu baba makaritsiye yo mu manuko za Nyabugete na Ruziba nizo dukoresha kandi iyo hatabaye ingorane amazi bayaronka bikwiye. Gusa rero ujya musozi urakunda kubomoka ugacuhitana ibikoresho byacu. Iyo kenshi rero abo murajya makaritsiye abuze amazi nuko iyo ziba zasambutse kuri iri musozi kunda kubomoka. Rero iyo muci hageze nk'ayo mazi menshi ava muri ayo masoko ava yo mu misozi aragabanuka mwese murabizi. Iyo agabanutse rero numva natwega aduheza abenegihugu aca tugora kugira ngo tuyarobe kugira tukwize abenegihugu bose.
Ariko rero uyu mukenyezi abona ko ikibazo cy'amazi gikwiye gufatwa nkama hakaboneka umuturama bibaye ngombwa bakikora ku banyagihugu bagaterera nk'uko hari n'ibindi baterera.
Ni ukuvuga igihugu n'iki wacu hako abanyagihugu tubura amazi umuturama ni uko Regidezo yoja hamwe ikaraba ati mbega hari ahantu muri irya kati kugira bashikirwe n'amazi hogenda ubutunzi bungana gute hanyuma bakaza bakatwumvisha nk'abanyagihugu tugafuma dutanga intererano nk'abanyagihugu kugira ngo dushikirwe nayo mazi kugira ngo natwa magara yacu abe meza nka jewe ndavye ikibazo cy'amazi gihatu nkuwoza akambira ati rero buri kwezi tanga n'ibihumbi bibiri canke bitatu kugira ngo nko mu mezi atanu canke ane ushikirwe n'amazi no yatanga ariko y'amazi meza nanje nkayaronka sinje kuvoma ibizi by'ibumba bumba.
Amakuru atangwa n'ishirahamwe Regidezo nuko amasoko abiri yitwa ko atanga amazi menshi mu gisagara cha Bujumbura yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri n'umugambi witwa Imbo, ayo nayo yagenewe abanyagihugu amajana umunani, kugeza ubu akaba atarindi soko ririyongera mu gihe abanyagihugu batahengeshanije kongerekana kuko igisagara cateye caguka. Ariko muri kino gihe ubuyobozi bukuru bwa Regidezo buvuga ko buriko bukora ibishoboka kugira bwongereze amasoko.
Akazi kimwe amaze kukumva ko ari kamwe kamenyesha ikiganiro tuba tugiye kubahimiriza kuzokumviriza, ariko imbere yuko nakira mugezi wacu Rohiane Tangishaka ariko arakidutegura, mbanze nshimire Thierry Ndayishimiye yaraheje kudusomera inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifashijwe n'abakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi. Igituma duca ku bakunzi bacu sikindi nuko ijwi rya Amerika tutacemerewe gukorana n'abanyamakuru bacu nyuma yuko FM zacu zugaye. Akazi kimwe akumvise Rohiane, turi kumwe ku murongo wa telefone ni wari ko aradutegura muri sanga y'ejo. Rohiane, wiriwe gute ngaho aho uri ko urakorera?
Mahoro neza Diane, hose tumeze neza turashima.
Ejo rero ututegurira iki muri sanga?
Ejo nkuko bisanzwe turahamagariye abanywanyi bacu bishwe rya Amerika, n'umunsi tuganira ku magara y'abantu. Amashyirahamwe yerekeye amagara y'abantu mu Burundi abona ko hariho bamwe mu rwaruka banduye umugera wa sida ariko ntibiyakire ngo baje ahabona bipimishe, baje ku miti yo gupfufahaza, bakavuga ko ababizi nabo banduye nabo bashaka kubaho ubuzima busanzwe bakirengagiza iyo miti, bakabona yuko rero bikwiye yuko haba ihamagarira ry'ugwaruka kugira ngo bifate neza. Rero tuzoganira na bamwe mu gwaruka kugira ngo twumve uruhara rwabo kugira ngo bahimirize bagenzi babo bamaze kwandura iyo ngwara, kugira ngo bashobore kwipimisha bongere banivuze. Tuzoganira kandi n'umuganga azobaje kudusigurira byinshi mu byerekeye ingwara ya sida.
Utegura woba washobora gucisha amaso kuco ibiharuro bivuga nimba biko biragabanuka biduga byifashe gute mu bwandu bw'urwaruka mu gihugu cy'u Burundi?
Nibyo twizera kuzomenya neza ejo mu kiganiro cyeje, aho tuzaba turiko turaganira na Audrey Inarukundo, umuyobozi w'ishyirahamwe RNG Plus, hamwe na muganga Gervais Nimubona, umuganga avura agakurikiranira hafi abagendana umugera wa sida.
Oriane, urakoze tukureka ubandanye utegura, ariko abazokurungikira ama numero ubibutse Facebook yacu yitwa gute kugira ngo bazoyage?
Ego cyane. Facebook yacu nkuko bisanzwe mukunda kudushirira ko manimero yanyu tukabahamagara ni VOA Radio yacu. Muje kuri Facebook ni VOA Radio yacu, umushire ku rubuga rwacu nimero zanyu tuzobahamagare mushobore guterera ibibazo, mwongere mushikirize n'ivyumviro byanyu kuri ingwara ya sida cyane cyane mu gwaruka.
Urakoze Oriane, na hejo saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.
Mwakoze cyane.
Nuko rero nshuti bakunzi, mukanya turahana gahindukira, ariko imbere yo guhana gahindukira tugende tuyibukije gatonya yuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uno munsi kwa kabiri hiriwe imyerekano mu gisagara cha Goma. Abiyerekana biyamiriza ingabo za MONUSCO n'ingabo za ONU ziri kugarukana amahoro muri ico gihugu. Inkuru irambuye murashaka kuyisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Hanyuma umutwe wa politiki w'abanyekongo witwa Dynamique Progressiste Revolutionnaire wituye Sentare mpuzamakungu mpanavyaha iri lahe mu Burundi, usaba ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akurikiranwaho ibyaha binyuranye birimo iby'intambara n'ibibazo ibyo kureza igufa rya kiremwa muntu. Ibitandukanye impande zitandukanye zivuga kuri iyo nkuru murashobora kuzovyumva ejo mu makuru yacu. Ku Burundi, umukuru wa Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko urubanza iyo Sentare yaciye ikemeza ko ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza caho nyanza amategeko rusanzwe cyane ababuranye bo bafata ingingo yose ntare nk'insinzi y'urugamba rw'ivyo bari barahananiye mu 2015 byari bigamije kwiyamiriza ico kiringo cy'anyuma cy'umuhisi inkuru nziza no ngaro duce dusozera makuru yacu nshimiye abagize uhara muri yo kugira ngo bashikire Nadia Tahana ingenieur Cornelius bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nari kuri micro Edi Gwema yaraduhagarikiye twese tubipfurije ijoro ryiza.